Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aha mu Burundi CNC urwego rucunga imikorere y'ibimenyeshamakuru yatumije inama yabanyiri ibinyamakuru bifunze.
Kwa mwini kese itumira alasemi chibini shaba kuru apuza ulitari kwa hizini ya telero nesans yari kutukerende pirite buru kurengika ya wadiso rikira wadiso mwini ya naano kuko chetu kwa mwini busa wakuza ujiana ili jishika kwa hala yuko uwezi gami ya kubia tupira buzini hotu mitore ni nishu.
Inosa Muhozi numuyobozi wa radio television Renaissance na yo ifunze. Mu Rwanda abayobozi b'inzego z'ibanze zo mu mujyi wa Kigali baravuga ko abaturage babo bagiye kwicwa n'inzara kubera guma mu rugo. Hirya no hino ku isi, igisasu gito cyaturikiye hafi ambasade ya Israel i New Delhi mu Buhinde ntawe cyahitanye. Naho muri Tanzania, Perezida Magufuli n'abaturage be ntibavuga rumwe kuri COVID-19. We yemeza ko nta ihari, abandi nabo bati iratwugarije. Mugume ku maradiyo yayo. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere kuri iyi bombe ntoya yaturikiye hafi ya ambasade ya Israel i New Delhi, umurwa mukuru w'Ubuhinde. Polisi ivuga ko nta muntu yahitanye cyangwa yakomerekeje. Eugene Mukankusi aratubwira ibindi.
Iyo bombe yaturitswe munsi kwa gatanu yari ifite ingufu nke nk'uko polisi ibivuga, ikanongeraho ko nta n'abakomeretse. Cyakora hangiritse ibirahuri by'imodoka eshatu zari zihagaze aho hafi nk'uko bigaragara mu itangazo rya polisi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel nawe mu itangazo yahamije iby'icyo gitero hafi ya ambasade y'igihugu cye mu Buhinde, avuga ko nta bantu bakomeretse kandi ko inzu itangiritse. Yakomeje avuga ko abategetsi mu Buhinde barimo gukora iperereza kandi ko bavugana n'abayobozi bireba muri Israel. Iyo bombe yaturitse ubwo perezida w'Ubuhinde Ramnath Kovind na minisitiri w'intebe Narendra Modi bari mu mihango ya gisirikare muri kilometero imwe uvuye ahaturikiye icyo gisasu. Ababonye byabaye babwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko ahaturikiye iyo bombe hahisa gutwa n'abapolisi. Mu 2012 igisasu cyaturikiye hafi ya ambasade i New Delhi cyakomerekeje umugore w'umudiplomate wa Israel, umushoferi we n'abandi bantu babiri. Cyahuriranye n'igitero ahandi hari abadiplomate ba Israel i Tbilisi muri Georgia.
Perezida wa Tanzania John Magufuli aremeza ko nta virusi ya corona irangwa mu gihugu cye, nyamara abaturage bo siko babibona. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Perezida Magufuli avuga ko Imana yazimanganije ikiza cha COVID-19 mu gihugu ciwe, nyamara abayobozi ba Ekleziya Katolika babibona ukundi. Baragabishije muri indwi ku bindi bitegere byinshi by'abantu banduye uwo mugera. Bavuga ko Tanzania atari igihugu kirukwacu mu makungu, basaba abayoboke babo barimo Perezida Magufuli gusenga, yamara bakongera bagafata ingingo zimaze igihe zikurikizwa mu bindi bice byo ku isi, harimo kwirinda kuja mu bibanza bikoraniramo abantu benshi cyangwa kwegerana cyane n'abandi. Ikinyamakuru cya Ekleziya Katolika cyashize ku rupapuro rwa mbere no munsi wa gatanu urwandiko runini ruvuga ku kiza cya corona kihari muri Tanzania. Icyo gihugu cyarafashe ingingo itandukanye n'ibindi bihugu kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka urangiye 2020, igihe cyatangura guhagarika gutanga ibiharuro bya nyuma by'abandura umugera wa COVID-19. Benshi mu bategetsi bajejwe amagara y'abantu babeshuje ibyatangajwe na Perezida Magufuli by'uko ikiza cya COVID-19 cyazimanganijwe mu gihugu barirukanywe mu kazi kabo. Tanzania yarafashe intambwe zikomeye mu ntumbero yo guteza imbere igisata cy'ingenzi no kwirinda ingaruka zikomeye zivuye kuri icyo kiza. Izo ngingo zitegeka abanyagihugu kuguma mu ngo zabo. Mu gihe ibihugu byo muri Afrika biriko birondera incandaga miliyoni n'imiliyoni zo gukingira abanyagihugu bavyo, Magufuli muri iyi ndwi yagirije abantu bakingiwe hakoreshejwe izo ncandago mu bihugu byo mu mahanga ko bariko bazana icyo kiza mu gihugu. Ntiyemera kandi niba izo ncandago zikora. Yasabye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kutihutira ibyerekeye incandago butabanje kumenya neza ko atabibazo zifise. Abajijwe ku byerekeye Tanzania ku munsi wa kane umuyobozi w'ikigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara muri Afrika, John Nkengasong, yabwiye abamenyesha makuru ko mu gihe abanyafrika batogwaniriza hamwe ikiza cha COVID-19 mu karere kose ka Afrika bazoba bagiye mu kaga gakomeye.
Murumva radio ijwi rya Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riravuga ko urugomo rwateye mbere y'amatora rusange muri Repubulika ya Centrafrica mu mpera z'ukwezi kwa 12 gushize rwatumye abantu barenga 200,000 bava mu byabo. Nayo ni inkuru twateguriwe na Eugene Mukankusi.
Abantu babarirwa mu 100,000 bavuye mu byabo muri Centrafrica. Abandi babarirwa mu 150,000 bahungiye mu bihugu baturanye. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko impunzi 192,000 bambutse umupaka bajya muri Repubulika ya Centrafrica, muri Cameroon, Chad na Repubulika ya Congo. Umuvugizi wa HCR Boris Sheshirkov avuga ko abantu babayeho nabi by'umwihariko 200,000 bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Avuga ko bari mu bice bigera muri 40 mu misozi ahantu biruhije kugera. Akavuga ko abo bantu bakeneye ibiribwa byihutirwa ndetse n'amacumbi, kandi ko bakeneye n'inkunga mu bijyanye n'ubuzima. HCR ivuga ko ifite amakuru ko hari abarimo kwishora mu buraya by'amaburakindi. Ibyo bishobora gutuma indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zikwirakwira ndetse na COVID-19. Ku bw'ibyo, HCR isanga hakenewe n'uruhare rw'abakora ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo bigerweho. Iri shami rya ONU rivuga ko umuryango mpuzamahanga ugomba gutanga utizigamye mu bijyanye n'imfashanyo. Kugeza ubu umuvugizi wa HCR avuga ko habonetse gusa 2/3 bya miliyoni 151,500 by'amadolari yasabwe uyu mwaka mu bijyanye na Centrafrica.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu, no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com. Na makuru roneho y'ibiyaga bigari mu kanya. Aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze mu mujyi wa Kigali baratabariza abaturage bahagarariye, bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara kubera guma mu rugo. Eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Si kenshi cyane abayobozi mu nzego z'ibanze mu Rwanda ari bo bafata iya mbere batabariza abo bahagarariye ko babangamiwe cyane ku myanzuro iba yafashwe n'inzego bwite nkuru za Leta. Ibihabanye n'ibyo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, ijwi rya Amerika ryakiriye ubutumwa bugufi kuri telefone bw'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze. N'ubutumwa butabariza abaturage hagarariye ko bagiye kwicwa n'inzara muri ibi bihe bari muri gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19. N'ubutumwa butangira bugira buti:
ndi umukuru w'umudugudu mu murenge wa Gitega, nagira ngo mbasabe mumanure mikoro z'ijwi rya Amerika mu midugudu igize umurenge wa Gitega, inzara imeze nabi. Bugakomeza bugira buti: birababaje kubona nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yihandagaza akabeshya ko ibiryo byageze ku baturage kandi ntabyo. Ubu butumwa bw'umwe mu bakuru b'imidugudu bukomeza bugira buti: none ba midugudu nitwe turi kubiryozwa n'abaturage bazi ko byaje tukabyijyanira. Ati: mutubabarire mudukorera ubuvugizi.
Nyuma yo gusoma no gusesengura ibikubiye muri ubwo butumwa bw'umukuru w'umudugudu mu murenge wa Gitegaho mu karere ka Nyarugenge, byabaye ngombwa ko tuvugana nawe ku murongo wa telefone. Icyakora ku mpamvu z'umutekano we yadusabye kumubikira imyirondoro no kumuhindurira amajwi. Uyu twahimbye cyuso yatangiye abwira ijwi rya Amerika ko ibigaragara mu bitangazamakuru naho bihuriye n'ukuri kw'ibiriho mu baturage.
Itangazamakuru ryumvikana ko ibyo biryo bitangwa, ugomba ko abaturage ibyo babibonye. Ariko ukuri mbose ngo ubwire ukuri ntahirya nabyo. Niba wenda ari nk'ingo wenda urugero nk'ijana hagahabwamo nk'abantu batatu cyangwa batanu gusa.
Abaturage noneho bari kubabwira ngo ikimwebwe mu bahagarariye?
Twebwe abaturage nkatwe tubahagarariye baravuga ko ahanini ari twebwe dufite ibara kugira ngo niba batabibona. Ariko ibyo biza ntitwibashe ko baravuga ngo imodoka zarapakuruwe. Ati: buriya bibinshi mu tugari bindi abayobozi barabijyanye kandi ntarebyo byahageze pe. Ibiryo byahageze n'ibyanye n'ibyaje kugira ngo bigaragare ko abaturage babonye inkunga y'ibiryo, ariko mu bigaragara abaturage barashonje.
Byabaye ngombwa ku ijwi rya Amerika igera mu murenge wa Gitega, hamwe biragaragara ko bagikora intonde zo kumenya ababaye kurusha abandi kugira ngo bahabwe ibiribwa, ariko hari naho babihaye mu cyiciro cya mbere. Abavuganye n'ijwi rya Amerika abatarabona ibiribwa bagasanga ari ngombwa kuko babikeneye muri ibi bihe.
Dufite ingo zitifashije mu mudugudu bakora iryo genzura nanone cyangwa bakifashisha liste y'ubushize ibyo biryo bibaye bihari baza bagasuzuma neza bakareba abantu batifashije abantu batishoboye bakabibaha.
Ni bakigari bavuze ngo muguma mu rugo ni guma mu rugo akavuga ati ni abaturage fata abaturage tubafashe nuko nyine badakora
biranadutungwe.
Kumvaga ko n'ibiryo bitari gutangwa ahubwo kuba twumvishe ko bari kubitanga ni ikibazo.
Ku makuru twahawe n'uwo twahimbye Cyusa, umwe mu bakuru b'imidugudu muri Gitega, avuga ko ibiribwa bike byatanzwe nabyo byageze ku miryango mike kandi nabwo bisa na mwikize. Yemeza ko buri gihe abaturage batabura kubabaza amakuru ajyanye n'ibiribwa.
Baraza rwose abaturage baduhamagara ku matelefoni banaza mu rugo batirigeze ko mutari kuduha ibiryo no kubera iby'umwege.
Mukabasubiza ngo iki?
Bavuga ko natwe ibiryo nta biryo turabona twagombye kuba kandi twebwe atari twebwe dufite ubushobozi bwo kuba ibiryo kuko tutanga ibyo natwe twavanye mu nzego zo hejuru.
Murumva hagombye gukorwa iki?
Ikintu cyagombye gukorwa kuko minisitiri yari yavuze ko kuva mu rugo nta muturage uzagira ubwoba hari ibiryo bazabagaburira ntagombye kubishyira mu bikorwa nk'uko bari babyemeje. Hagati aho ngaho rwose ni kudutiranya n'abaturage kuko abayobozi bo mu nzego z'ibanze nta midugudu reka turenganiramo ugasanga n'itangazamakuru ryisanzure rivuze ko nta midugudu ari bo babwira cyangwa barya za ruswa kandi natwe tuba turengana.
Ikibazo cy'abashonje muri ibi bihe byaguma mu rugo mu mujyi wa Kigali cyumvikana kenshi mu murwa mukuru w'u Rwanda nk'uyu abarizwa i Gikondo mu karere ka Kicukiro.
Lockdown bazajye bayikora bayiteguye bazi ko n'umuntu bazamutunga mu buri kintu cyose. Ibintu birakabije, ibintu bakora ntabwo ari byo. Bazajye bamenya ko natwe turi ikiremwa muntu. Batubabarire, turarambiwe, turabinaniwe. Ni ukuri turarambiwe, turananiwe mu bwongo kabisa. Batubabarire, baturiho uburenganzira tugiye kwikorera. Kubera nayo ikindi, ntabwo bazi igihe korone zarangirira. Bareke tuyibane nayo nk'uko umuntu arwara SIDA akabana nayo akamira imiti cyangwa ibicurane.
Guverinoma ikimara gufata ingamba zirimo gushyira muri guma mu rugo abatuye Kigali, ubutegetsi bwemeje ko nta wagombye kugira impungenge z'ikizamutunga cyane kuri banaho nikora. Uyu ni Professor Anastase Shyaka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu.
He kugira ugira ubwoba bw'amafunguro bw'icyamutunga muri ibi byumweru bibiri kubera gahunda ya guma mu rugo. Twateguye uburyo twabikora biratworoheye, hari bishize ibyo twari dufite, hari aho twari tuzi.
Kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo umujyi wa Kigali watangije kumugaragara gahunda yo gutanga ibiribwa ku bashonje mu mujyi wa Kigali. Bwana Pidance Rubingisameya w'umujyi wa Kigali yavuze ko hari ibiryo bizahura n'iminsi 14 kuri buri muryango mu bagomba gufashwa.
Ibyo kurya birahari ku buryo buri muryango urabona ibiritunga mu minsi 14. Ndetse twanateganyije ku miryango ifite abana batoya kubaha ibindi bibunganira harimo n'amata.
Icyakora tumuhamagara kuri telefone ngendanwa ngo twumve icyo avuga kuri ibi birego by'abayobozi b'inzego z'ibanze batabariza rubanda. Twasanze Rubingisa avugana n'abandi kugeza igihe twateguraga inkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi ijwi rya Amerika yamwoherereje kuri iki kibazo. Ku ikubitiro umujyi wa Kigali wabaruraga imiryango isaga 160,000 igomba kugaburirwa ariko inavuga ko ishobora kwiyongera umunsi ku wundi. Ahabagira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi aho leta yatangiye kuvugurura ubuhinzi bw'ikawa. Buri mwaka iki gihingwa cyinjiriza leta 70% by'amafaranga y'agaciro no kuvuga amadovize. Eloge wirika neza aratubwira ibindi.
Ikigodeka kimenyesha ko intumbero nyamukuru yo gusubira kugwiza ibitara bya leta ari kugwiza umwimbu w'ikawa, ariko kandi nafise n'akanovera. Kugeza ubu leta imaze guha ico kigo amahegitari yagera kuri 67 yo guteramo ico giterwa njabukamazi ari naco ca mbere gisanzwe cinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu kurusha ibindi. Ubu intara zimaze guhabwa imivyaro ni mwaro iri hagati na hagati hamwe na Ruyigi mu buseruko. Emmanuel Nyunge ko umuyobozi mukuru w'Odeka yatanguje isekeza mu Ruyigi yabwira amenyeshamakuru amahegitari yamaze kubibwa.
Tumaze gutera hektare 10 mu ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga, tukabona umunsi nkuko twabizindutse mu muri komine Nyabitsinda hari ama hektare 19 naho nyina ariko arategwa bivuze ngaha muri komine Bweru aho turiko turatera ama hektare 11. Ni kuvuga ni intango murazi kugira ngo dekarumaze umwaka ruvutse, ni intango rero kugira ngo dushore gushyira mu ndiro mugambi wa leta wo kugwiza umwimbu cyane cyane dufadikanije n'amakoperative tukongera tugashyiramo ubuhinga bw'abahinga muri Odeka no mushikiranganje guri mu bworozi mu bisata bijejwe gukurikirana ibyo kugwiza umwimbo muri ubwo bushikiranganje.
ni yunge kwa atuari kigode kaki jejuwe iterambele jigi sata chikawa na sigura ichatumye zino nhara lizo zitabu ya hukurushi zindi
izo nhara ubu gambe tika wanje kurabano hara matongo ya agutse kandi atabindi kogwa liku bila harangurigwa kukuma geja kuraba izi nhara zubu seru kondeze ni mngaro na hakawa nyisi ya lihari reyero tuko tulagenda bukebu kini nhango zoba natubu ubu ganaba yozi vi nhara zitandukanye tuko tete kanya kuzo mchangu za tafisi ya matongo tumabucha tuwa kurondila muyinga ngozi na hani kuyango tukwagure
umitumba wanyagi hugu wahuliki ya makoperative niwa kwa libi korugu wabzu kulima guchiviza vijamo imizaro bakana zoba andanya kugeza ikawa yeze nubuko bishime chane kubona hobaba hegelejwe kino giteru kwa njabu kamazi vamenyesha kuba hiraniwe
tulabishima naza kwa watu za ni imizaro ikawa wakatera kumutumba watu winyagi tika njirango tukoteli mbele hizi ndiko mine sasa ziterekwa mu cyo gitego bishitse akaba ari bitego boterana na nyaka wa bikahaba bibonetse bo tuzanira tugatera tukara
ukuntu tuvyakira nuko batubgeta mashira hamwe yose yo kumitumba ama cooperative akorere hano tuhakorere twese titiroha algehebo twibuka bakaduha gasabuni niyo mpamvu twaciye twitaba kama turaza turitabate ibikorwa n'ibyo washo reka tuze tubikore ntituraronka n'ikingoro kandi ngahabamwe harimo bamwe maze gushabuza ubuzi bwinjiranye mu bundi atani kingoro turaronka kandi natwe dusiga ibikorwa dukora akazi ka misi yose muhira naho ariko harasiba ukwezi kuraheze baba tubwiye tuduhoje kurima amahera turaca turonka none raba twarahoje kurima none twagiye mu kwimba ibinogo ama ifaranga rimwe ntituraronka
umuyobozi mukuru wa ODK yemeza ko amafaranga yabo arageze kuri konti ya koperative barimwo
koperative twiyunguruze tumushimire cyane baraturungikiye amasezerano twagiraniye barateye ku mukono tuza turatera ku mukono turavugana ibikogwa bazorangura kandi barabiranguye ari nacyo gituma ku mafaranga bamaze gusaba ikogwa bakoze imiliyoni 10 n'ibihumbi 450 ayo mafaranga tugiye kuyashira kuri konti yabo yugure muri post kugira ngo inyuma ya sasa no munsi bashobore kuyatora atantambana
Nestor Irahino mukuru w'umutumba nyagitika watangurijwe ko mugambi wo gutera ikawa za leta muri Nyabisinda asaba ko hoja ko komite zizwi zokurikirana matuta kugeza yamye
bwe twipfuza yuko hobaho komite ijejwe gukurikirana irikawa kuko ego gutegwa iratewe hamwe hatobaho abandi baguma bari kurikirana urumva nyene cyo caripfa kuko ishamba cyo cariduga hagakena ababikurikirana
tufatiye ku bitegeri bitangwa n'ubushikiranganje bujejwe burimye mu Burundi amatona arenga gato 8,896 y'ikawa y'ibiturumbwe niyo yaramaze gushorwa hanze y'Uburundi hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa 12 umwaka ushize afite agaciro k'amadolari y'abanyamerika arenga 2,200 umwaka wose hari hitezwe amatoni yagera ku 14,000 amatohoza yakozwe yerekana ko kuri hegitari imwe hashobora guterwa imizaro y'ikawa wabihumbi 2,200 hanyuma ikiza kimwe kikavamwo ubusa n'uducumunani tw'ikilogarama ariko ikigodeka kimenyesha kuwa mwimbu kigomba kuduza kugera ku kilo kimwe n'ibice bitandatu ODEKA cyashinzwe mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka ushize kuva kibayeho amatonorero 71 yakoreshwa n'abigenga hamwe n'ikoborero rimwe nivyo bimaze gucegukira abikorera utwabo bakeneye kubandanya bakorera mu gisata cy'ikawa ubu babanza gushira amafaranga basabwa na leta ku makonti y'ODEKA mu Burundi umugambi wo gushira igisata cy'ikawa mu minwe y'abikorera utwabo watanguye mu mwaka w'2006 nyuma y'imyaka 5 niho watangura gukurikizwa ikawa yinjiriza igihugu ibice 70% by'amafaranga y'agaciro buri mwaka umwimbo wayo hari gihushika ku matoni 30,000 ku mwaka eroje wika neza ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi abayobozi b'urwego CNC rucunga imikorere y'ibimenyesha makuru uyu munsi bakoze inama yo kwiga niba bafungura amaradiyo n'ibinyamakuru birimo na radio ijwi rya Amerika bimaze igihe bifunze ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda
Ugwego sense rujeje gucungira ingene ibimenyesha makuru mu Burundi bikora gwemeje ko igurugwa rya maradio n'ibimenyesha makuru vyugawe bifatiwe ibihano n'ugo gwego ari vuba Nestor Bankumukunzi yemereye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatanu abagize ugo gwego bari mu nama yo kwiga ingene bizogenda muri ayo maradio azo kugurugwa n'ijwi rya Amerika ririmwo yagize ati ubu turi mu nama turiko turaca hirya no hino amategeko turabica avuga naho ijwi rya Amerika rihagaze iyo radio isubire gukora ukuri kwamye gucyo turatora umuti turaja kugira ico dushikirije kuvyerekeye iyugurugwa gi radio nyene ukorera Monyuma ijwi rya Amerika rya muhamagaye ariko ntivyadukundiye ko tuvugana kuri telefone yiwe ngendanwa. Ico bikoze ubwo gwego rwarungikiye ubutumire amaradio yegwa n'ico kibazo. Mubahawe ubutumire ijwi rya Amerika ririmo hamwe na BBC ya Bongereza. Ubwo butumire bwahawe n'ayandi maradio yugawe buvuga buti Ugwego sense ruratumije urongo y'iradiyo munamizo ba ku munsi wa mbere tuzokwigira hame ikibazo c'iradiyo ingorane zayishikiye ningene cotorego muti igasubira gukora namubajije ko amaradiyo nka RPA Bonesha FM na Radio Televizio Renaissance zaturiwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 zirimo panko mukunzi yanyeshuye ati nakubwiye ko ari amaradiyo nibimenyesha makuru byafatwe ibihano n'ugwego sense gusa Yamara twamenye ko utwara Radio Bonesha FM Leo Masengo ari Bujumbura ugwego sense gwa mu telefone kugira ngo azokwita ubwo butumire iyo radio yaryitwaje muri sentare ijejwe guca imanza z'akazi kuri administrative ayo maradio yose yari yahagaritswe yagirizwa ko yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Peter Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 ugwego sense gwemeje ko rushaka gushira mu ngiro ivyo gwasabwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yari yatangaje ko yifuza kunga ubucuti n'amaradio
namatate twageze mu kahi seriteza kurandegene atarego muti hariho imenyesha makuru cyafatiwe ingingo ewe ndakubwire senes chamuja hamwe mwicarane murangire mu itorero umuti tubiheze twese tuje gukivi tuje gukivi aga karakahi se nani kaye ahantu no kwicana twicanye none byo byo tuko tabiza none twiyice tugaye tugaya kahise kacu ivyo twaradukora bibi bafateze binyamakuru bicane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe ntangora kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha bakuru birafise ico bikora mu buzima bw'abenegihugu
Ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières rirashima iyo ngendo nshasha y'ubutegetsi Arnaud Froger atwara igisata cya Afrika muri RSF
Reporters sans frontières accueille évidemment avec beaucoup de satisfaction la décision prise par
RSF irashima cyane y'ingendo y'umukuru w'igihugu yo gusubira kwemerera amaradiyo mpuzamakungu gusubira gusamiranira mu gihugu twizeye ko ugwego sense gwahawe amategeko kandi ko rutazoteba kuganira nabo vyega kugira ngo ibintu bisubire mu buryo n'ukuri n'ikimenyetso ciza kije gikurikira ifungurwa ry'abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bazi da akazi kabo bakoze turabona ko ingendo ari nziza hamwe byo bandanya gucyo ariko nubundi impingira cari ndende kugira ngo hagaruke ukwizerana hagati y'abamenyesha makuru no butegetsi inyuma y'imyaka 5 baburabuzwa
repression contre les médias et journalistes burundais
RSF risaba ko umukuru w'igihugu yotera yindi ntambwe akemerera n'abamenyesha makuru barenga ijana bahunze gutahuka
un chantier prioritaire concernant la liberté de la presse au Burundi
ati nimba hariho ikindi kintu cihutirwa cyo gukora kugira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru busubire kunaguka mu Burundi no kugura nayo maradio yandi yaturiwe hame no guha akajyo keza abamenyesha amakuru barenga ijana bahunze ntibyumvikana ingene inyuma y'imyaka 5 abamenyesha amakuru nkabo baguma bumva ko umutekano wabo udakingiwe kandi ko badashobora kuja gusubira kuranguriya akazi kabo mu gihugu c'amavukiro abo byega bose babwirizwa gutorera umuti ico kibazo kugira ngo nabo bahunguke kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Uburundi bwarasubiye inyuma mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru iceganyo ca Reporters sans frontières cerekana ko ico gihugu arico kize imbere mu kubangamira ubwigenge bwo kurondera no kumenyesha amakuru mu karere ka Afrika y'ubuseruko kiri ku rutonde rw'ijana na 60 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza imbere yaho Uburundi bwari mu kibanza c'ijana 42 Pierre Clavé ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tukiri kuri ibi binyamakuru bimaze igihe bifunze mu Burundi nkuko rero Pierre Claver niyo nkuru amaze kubitubwira sense yakoze inama yo kwiga ikizakurikiraho iyi nama izakurikirwa n'indi ya sense n'abayobozi b'ibi binyamakuru bifunze kuwa mbere w'icyumweru gitaha Ijwi rya Amerika yashatse kumenya niba amaradiyo yafunzwe kandi yatwitswe mu 2015 nayo yabonye ubutumire bwo muri iyi nama. Mugenzi wacu Diane Nininazwe yaganiriye na Innocent Muhozi, umuyobozi wa Radio Television Renaissance, nayo yafunzwe mu 2015, amubaza niba babonye ubutumire.
Kwamani kete itumira alasana chibini shaba kuru atumuga yitari kuzini ya tele renaissance ya hiki wa direktir chini chetu wa abo unibu shikubu
nukufukari
uko ya munama hizo ya munama hizo wa kuambere
eko mwebgeni murame nyako mwegwa niyongi ingo change mutegwa niyongi ingo
itulabi minyari kutukerele buu tulite buu kuru njika wadiso rikira wadu mriye naano kuko chetu wa mebusa wa kubali ibyara ari gishika kwaba iko twobiganira kugira ibyara biriho bitoreye bishu harirabo byinshi twifuza ko biva mu nzira bya tugiye kudushobora gusubira gukorera mu Burundi.
Muvuga ngo muri tegurira kurungika aboja kuvugana niyo nama, twumve ko araboja bavaho muri mu buhungiro barimo mwebwe mu rongo iri ya radio canke n'izindi ntumwa zindi.
Oya, abana bashigaye mu Burundi kwa ari benshi bashigaye mu Burundi kiri mu Burundi dushobora kurungika n'ibindi dufite bakabibaza tukaraba ko byo tuyari gafata igira ariko ni gutora benshi.
Iradio na televiziyo muramutswa Radio Tele Renaissance iri muzugaye mu 2015 zimaze guturigwa ari nkamwe izo ntumwa muzirungitse zikagenda zikavugana na leta y'u Burundi zikumva ico bashaka namwe mukumvaho mushobora gushika ibyuma birahari muri tegure guca mutangura gukora
n'ibyo byongerana kurusha ibindi n'ibyo byongerana kurusha ibindi twotari nishiko no turakora hari bizize tugiye gukora ngo twaje dusanzwe dukora ngarishiriza ko n'ibindi byo kugishiza byahindutse gatoya mu Burundi n'ibyo nimerizasyo yaje ariko mu bisanzwe ico cyo cyo kibazo kinini kibazo kinini ahubwo kiri kuri ajya na ibyo mitahe dufise umutekano ubwige ngo kumenyesha makuru mu gihugu ubwige ngo gushikiza ibyiyumviro byo bibazo biri kuri twebwe bimenyesha makuru byigenga birimo ku Barundi banjye abantu bafunzwe batubwire ko bangana bagira kusebe byiyumviro ibyo bibazo bibaza ko bikeneye ibyisho byatumye ko dushobora gukora cyangwa byashobora gukorera muri kuya kugira ibyo hariya.
Ibyo bibazo ni ibibazo umuntu abiraba bishobora no gufata akanya, no kuvuga yuko rero bitavuye mu nzira Radio Tele Renaissance ko bigenda kose ntiyoshobora gukora kuko n'abamenyeshamakuru banyu batari bake bari mu buhungiro nta benshi musigaranye mu Burundi.
Tekinoloji uko isigaye imeze umuntu arashobora gukorera hariho hose bigashika mu gihugu ngire abo mu gihugu batagize ikibazo. Ikibazo si icyo cy'uko gukora cyangwa kugira iki bibazo n'ibyo bindi turiko turavuga iyo mitahe iyo mitahe umutekano kuko hariho abahunze bamaze kugirirwa nabi, hariho abahunze bashaka kugirirwa nabi, kwicwa, gutotezwa n'ibindi. Ibyo bibazo nibyo bidushihangayishije kurusha
iyo izo ntumwa mutegekanya kuzava murungika niyo se ense namwe yabahubwo butumire murumva ko bazaba bari mu kibanza cyo gushobora gukemura ayo matati deka twita matati ibyo bibazo imitahe
tuzoshika tuzaza ko ibibazo bidashobora gutora inyishu mu nama imwe tuzobishikiriza turabe inyishu zitonsi zarizo tubonye harimo gushaka kuganira tuzobiganira tubifatire umwanya ukeneye kugira ngo biteze mu nzira ibintu bisubire mu buryo.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze kubwira sente yuko yokwegera abo amaradiyo yugawe n'abafitanye ibibazo nabo kugira ngo bashobore kuraba ingene bivanwa mu nzira. Haragiye haravugwa byinshi, uruhande rumwe rwaravuga ruti barabona yuko ari ikintu gishoboka, urundi ruhande rukavuga ruti ni ikintu kidashoboka na cyane cyane kuri ariya maradiyo yaturiwe. Mwebwe hari icyizere ko mushobora kwemererwa gukora nka mbere?
Nta byicyizere ko kigira cyangwa ko tutakigira kintu kiri tutabifata uko biri. Tubonye bashaka kwibaza kwibaza bisubira mu buryo mu Burundi birashoboka kuko byose biza kuri leta leta ishatse kwibaza ibibazo biriho biva mu nzira ari kuri twebwe ariko nibandi ku bandi Barundi byoga mu nzira nta maheka. Icyo bantu bamwe basaba no kuganira kuganira kugira ibibazo bivugwe uko biri bitorerwe inyishu bijyanye no kubahiriza iteka ry'umuntu. Icyo twamye dusaba ni uko tuvugana n'abarongoye leta abo aribo bose kugira ibibazo tubiharire ko bitora inyishu igirira neza Uburundi tuzidere Uburundi bwose. Nitwicara nihaba hari gushaka kuganira ibibazo bitora inyishu ibyo tora inyishu atagushaka kuri hurumva ibyo n'ibindi.
Iyo umuntu avuze ibiganiro haba impande zibiri zifitaniye amatati, hakaba uruhande rumwe ruvuga ruti duhe dushaka ibi, urundi rukavuga ruti natwe dushaka ibi. Izo mpande zose zikagira aho zihurije. Mwebwe nka Radio Tele Renaissance hari ivyo ibyo biganiro biramutse biba mumaze kuvuga muti ico twosaba cobiki kugira ngo uko gukora kuvugwa gushoboke
ntabira duterere chance yisangije ibaze dufite muterere chance ibyo muri yerekere bafise ibyo muri bumesha bafise ibibazo bamwe bijyanye n'umutekano wacu kuko ntitwahunze imiyaga twahunze urupfu twahunze gutabwa mu mbuto by'akarenganyo icyo ni kibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ni uburenganzira bwo kumenyesha makuru atawuguhagaze ku ijosi
Chuti zacu aya makuru naha aho.